Iri ni ijwi ry'Amerika. Ubu ijwi ry'Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu i Washington DC muri kumwe nanjye Ed Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri radio ijwi ry'Amerika.
Chemo isanzwe nari mbuye mwanga kurandura ibiharage n'ibyo haruguru nza numva imodoka ihenutse turi ibiharage ndaza kuraba ntamo ngiye kuraba abantu baraza barayora ibyo ariko biraseseka ruga yaruca rumera kujya ku muntu abyo mbese n'abari kure twaciye dushikiye.
Uwo ni Severino Barajijitwa, umwe mu bakomerekejwe n'umuriro w'ikamyo yari itwaye ibikomoka kuri peteroli mu Burundi, avuga uko byagenze. Iyi nkuru kimwe n'izindi zirimo urubanza rw'umuryango wa Rwigara mu Rwanda n'izivugwa hirya no hino ku isi turazibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Alois Bigirimana.
Urakoze Edi, tuyahere muri Afrika. Umurwi ujejwe gutunganya amatora muri Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo utangaza ko amatora yo gusubiriza Perezida Joseph Kabila ashoboka amatora yo gusubiriza Perezida Joseph Kabila ashoboka imbere y'iminsi 54, no kuvuga atari mu ntango z'umwaka wa 2019. Ibyo byatangajwe n'uwo murwi ku rubuga rwawo rwa internete mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu yategerezwa kuba mu mpera z'uyu mwaka wa 2017. Uwo murwi uvuga ko ukeneye iminsi 54 kugira uzobe warangije ibikorwa byo kwandika abanyagihugu mu gihugu cyose, kandi ko bakibandanya kwandika mu ntara ya Kasai irangwamo intambara. Wicishije ku rubuga rwawo rwa Twitter, umuhari uharanira ihinduka muri icyo gihugu ari wo Rucha watangaje ejo kwa gatatu ko atagisigaye umwanya wo kujya mu ibarabara ugeze. Nawe Felix Tshisekedi arongoye abatavuga rumwe n'ubutegetsi, yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP kwahavagira icyo ashikirije mu gatondo ko kuri uyu wa kane. Iryo tangazo ry'umugwita utunganya amatora ryasohotse mu gihe i New York hano muri Leta Zunze z'Amerika inama ya ONU ijejwe umutekano yari mu nama yiga kuri Congo yarimwo n'intumwa ya ONU i Kinshasa ariwe Mamane Sidiku. Ishirahamwe mpuzamakungu ni hamwe n'ishirahamwe gishinze guharanira agateka kazi na muntu Amnesty International yose uko ari abiri avuga ko hari umwigeme afise imyaka iri hagati ya 16 na 19 yiyemereye ko yahawe ibiyobyabwenge yongera asambanywa n'abasirikare ba ONU muri Centrafrica. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres asanzwe ategekanya kugendera ico gihugu mu minsi iri imbere kanategekanya kubonana n'abasinzikajwe n'intambara. Yavuze ko iyo nyifato itihanganirwa. Umuvugizi wa ONU Stefan Dujarric avuga ko ivyo vyoba vyabaye ku itariki ya 30 y'ukwezi kw'icenda guheze mu gisagara ca Bambari kiri mu bumanuko bw'ico gihugu. ONU isaba igihugu abo basirikare bakekwa kuba bamukamwo gutohoza kuri ivyo vyagirije. Amnesty International imenyesha ko abo basirikare bakekwa muri ivyo bikorwa ari abo mu gihugu ca Mauritania. Incanco zibiri ziriko ziragiragezwa kumugera wa Ebola zisa n'izitanga ivyizere. Ivyigwa vyatangajwe mu kinyamakuru The New England Journal co mu Bwongereza candika ku vy'amagara y'abantu vyerekana ko incanco zageragejwe ku bantu 1,500 abashika 80% babonetse ko imibiri yabo ishobora kurinda Ebola. Ubwo bushakashatsi bwakozwe mu ntumbero yo gukorera hamwe hagati ya Leta Zunze z'Amerika na Liberia ku mugera wa Ebola. Mwibuke ko ikiza cha Ebola cihaye inkumbi cyane cyane muri Liberia, muri Guinea no muri Sierra Leone hagati y'imyaka y'ibihumbi 2013 na 2016 gihitana ubuzima bw'abantu barenga ibihumbi 11. Incancu zishika kuri 15 nizo ziriko ziragerageragezwa. Abahinga bakavuga ko incancu za mbere zishobora kwemezwa mu mwaka wa 2018 uza. Imiriro y'inkazi mu buraruko bwa leta ya California na hamuri leta z'umwe za Amerika ejo kwa gatatu yarabandanije kwiyagurira ibindi bice bitewe n'umuyaga mwinshi urangwa muri ako karere watumye abandi bantu bimurwa. Ibirere kuri uyu wa kane vyerekana ko uwo muyaga uhava wiyongera kuruta ku buryo abariko barwanya bagwana nawo bavuga ko batoroherwa mu bikorwa barimwo mu buraruko bw'igisagara cha San Francisco. Iyo miriro gushika ubu imaze kwica abantu 21. Kuva iteye ku munsi w'Imana abandi 500 ntibaramenyekana iyo bari. Amazu ashika 3,500 hamwe n'amazu yakorerwamwo urudandazwa yarasambutse kuva gushika ku mishinge yayo. Gushika ubu abategetsi bako karere ntibaramenya vy'ukuri icateye uwo muriro. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Leta z'Ubumwe za Amerika butangaza ko abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kisilamu aribo bakoze igitero mu bumanuko bushira uburengero bwa Nigeri icahitanye abasirikare 4 ba Amerika. Bavuga kandi ko hari vyemeza ko abanyagihugu bo muri iyo mihana bagize uruhara muri uyo mutego. Amakuru ava mu butegetsi mu bategetsi ba gisirikare cya Amerika avuga ko abasirikare badasanzwe ba Amerika bari bahegeje inama n'abakuru bako karere batashe n'amaguru akaba ariho baterwa. Abo basirikare bavuga ko iyo nama yatevye kandi bagakeka ko abanyagihugu bari muri iyo bagize uruhara kugira itebe abasirikare ba Amerika babone guterwa.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 naho ku rubuga rwa internet tukumvikanira kuri www.radio.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abantu 50 bakomerekejwe n'umuriro watewe n'ikamyo nini itwara ibikomoka kuri peteroli yahiriye ku muhanda uhuza intara za Karusi na Gitega ahitwa Inyamabuye muri komine Shombo intara ya Karusi. Polisi y'igihugu mu Burundi yatangaje ko nta muntu wahasize ubuzima ariko ko abantu 15 bakomeretse bikomeye. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana mu ntara ya Karusi.
Umuriro wadutse ku ibarabara riva mu ntara ya Karusi rija mu ntara ya Gitega waturutse ku ikamyo ipaki igitoro yagize isanganya igeza ahitwa Inyamabuye muri komine ya Shombo intara ya Karusi. Abari bari ngaho bemeza ko hari abaciye bihutira kuzana amabido n'indobo kuvoma iyo kamyo. Severino barazingitwa yari aho habereye isanganya nawe nyine akaba yarakomeretse nubwo avuga ko atari karavoma igitoro nk'abandi. Aratubwira uko byagenze.
Kimwe isanzwe nari mbuye mwanga kurandura ibiharage n'ibyo haruguru nzanumva imodoka ihenutse turiharage ngaza kuraba hama ngiye kuraba abantu baraza barayora ivyariko biraseseka ruga yaruca rumera kujya ku muntu avyo nko twese n'abari kure twaciye dushikika mana nace nabagurutse ndi kuru
we ntiwari uri kuravoma ibitoro.
Nambaye kurandura ibiharage
ariko hariho bariko baravoma igitoro
bariko bayora nyene vyariko birameneka vyariko biraseseka hasi n'abari mu mugazo barashikiriwe bashi.
Uno musore we aremeza ko yabonye uwateje uwo mucanwa.
Sanswe twariko turarengana turiko turahita aje umushoferi atwara iyindi kamyo itari yapine igitega carayihagarika ayihagaritse asanga abo bandi bamaze kugira ingorane abo bashoferi yaguye hanyuma aca babwira ngo nimwigire inyuma aca babwira nimumpe ikibiriti amaze gusaba icyo kibiriti kiya turakabido kajya aye akavamo amavuta ya mote caragaturira gaturiye caraterera mu iyo modokari abantu bose bariko barahita ni ko gushikirwa n'umucanga.
Uyu musore ati uno muriro Warute ubwoba ko warandagata ku bantu bahita
jene ariko ndarengana mu bisanzwe mpita kuko abari ko baravuma barashobora kuba bariho mugaje ntariko ndarengana kuko uko warengana ubuke karikara arakana wasanga uriko ufashwe
abagwaje bahuye nivyo vyago vyisanganya y'umuriro bafite makenga yaho bazokura amahera kuri amafagitire Yeremia Kadende numwe mu bagwaza ayo makenga ayasangiye na Suzana Miburo umutamakazi w'imyaka 61 numwe agwaje umuhungu wiwe yahuye n'iryo sanganya ry'umuriro
cyo maze kumva yuko iryo bararikuye naravuye muhira ndagenda sanga umucyanwa watse Hano watse abantu usanga bariko barakominduru ngo abantu batikiye ukuntu iyo sanganya yabaye yarabaye ukuntu tutari tuzitetse kuko nabana bari bavuye ku mashuri barashikiriwe ugaruka urimo twovuga yuko rero twege bene gihugu ico twosaba twosaba yuko bodufasha kukubera harimo abishoboye Mujya mutama ni masikini afise kuboko kumwe hariho nabandi batishoboye kandi ni nka twese niko bimeze ananoye n'impuzo
Petero Nkuriki yavugira ubushikiranganji bw'umutekano mu Burundi aremeza ayo makuru akavuga ko umugabo w'ubwene gihugu cha Tanzania yikekwa kuba ariwe yateje uwo muriro yamaze gufatwa n'igipolisi kumvo z'amato Petero Nkuriki yagiriye ko asaba abanyagihugu baba ku nkengera z'amabarabara cako bene ivyo biduga bitwara ibitoro kwirinda kuja kuvoma ibitoro mu gihe abayisanganya y'ivyo biduga uwo muvuga iby'ubushikiranganji bujeje umutekano mu Burundi aravunira akagohe abo banyagihugu ababwira ko bishoboka ko ashobora guca haduka umuriro uteze isanganya rikomeye nk'uko vyaraye bibaye canke bikaba bibikuru ku makuru avuga ko bari abasize ubuzima muri iryo sanganya Petero Nkurikiye amenyesha ko atawapfuye ariko hakomeretse abashika 50 muri abo 15 bakaba babaye cyane muri komine ya Shombi na Rakarusi hagati mu Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali rwongeye gusubika ubugira gatatu urubanza rw'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi umwari Diane Shima Rwigara nabo muryango we kubera inzitizi zishingiye ku bwunganizi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika I Kigali Eric Bagirubusa yakurikiranye urwo rubanza
Bihabanye cyane n'indi minsi yabanje y'urubanza uyu munsi nta muntu numwe ari wemere kwinjira mu cyumba cy'urukiko igipolisi kitabanje kumusaka kandi mirongo yari miremire. Abaregwa bakimara kwinjizwa mu rukiko nk'uko bisanzwe baboshye mu mapingu umucamanza yongiye kwihanangiriza bikomeye itangazamakuru ko nta wemere gufata amajwi n'amashusho mu rukiko. Yategetse ko nta munyamakuru wemereye kugira uwo baganirira mu ifasi y'urukiko afata amajwi n'amashusho anategeka ko inzego z'umutekano ziduhozaho ijisho maze uwo bafashe bakamwambura ibikoresho bye byose bakamusibisha ibiganiro. Yasomeye abaregwa ibyaha ubushinjacyaha bakurikiranye yahereye kuri madame Mukangemanya Derine Rwigara araregwa icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda n'icyaha cyo kubiba amacakubiri yahakaniye urukiko ko ibi byaha atabyemera kandi atabiza ati ntabyo nemera nzamuye icyubahiro cy'Imana kandi ndabashimiye Umwari Diane Shima Rwigara umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda nawe aregwa icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda n'icyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano uyu wari ku rutonde rw'abashakaga guhatanira gutegeka u Rwanda ntabigereho nawe ibyahara bihakana Umwari w'amahoro Anne Rwigara nawe ubushinjacyaha buramurega icyaha cyo kugambirira guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda yabwiye umucamanza ati birantungura kugeza n'ubu ntabwo mbyemera umunyamategeko Pierre Celestin Buhuru yabwiye umucamanza ko yiteguye kuburanira Diane Rwigara na murumuna we Anne Rwigara kuko nyina ubabyara Derine Rwigara yamusabye kumushakira undi munyamategeko ufatanya na Maitre Buhuru kubera ubunini bwa dosiye y'ibyaha baregwa yavuze ko dosiye baregwa igizwe n'impapuro zisaga 600 kandi ko atabashije kuyikorera dosiye ngo n'abaregwa babe bayifite bamenye uko iteye uyu munyamategeko yashimye urukiko ku cyemezo rwafashe cyo kubasha kubonana nabo yunganira avuga ko cyatangiye kubahirizwa Madame Adeline Rwigara yabwiye umucamanza ko dosiye yayiboneye mu rukiko kandi ko ari dosiye iremereye adashaka ko umunyamategeko umwe ari wiyiburana mu gihe uregwa atarayisoma avuga ko hakiri inzitizi zo kuba Maitre Buhuru hari bimwe mu bibarega ubushinjacyaha butaramuha ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko izi nzitizi nta shingiro zifite kuko umucamanza yazifasheho umwanzuro bwavuze ko butumva impamvu Adeline Rwigara adashaka kunganirwa na Maitre Buhuru mu gihe bamenyeshejwe ibyo baregwa kandi kuretse gusuzuma impamvu zikomeye zituma bakekwa hatari ukwinjira mu mizi y'urubanza burabifata nk'impamvu zo gutinza urubanza kuko bahawe igihe gihagije buti ntabwo tubibona ko bwaba ari ubutabera kwaba ari nko gukinisha urukiko kuko n'ubushake bwabo bwo kudashyira mu bikorwa uburenganzira bwabo Adeline Rwigara yagize ati namwe nimurebe ibitabo bitatu n'ibindi Maitre Buhuru avuga ko atabashije kugeraho nta kopi mfite sinzi ikirimo twahuye ejo gusaraza tukamarana nk'iminota 30 turi batatu byakabya bikagira isaha imwe avuga ko yahisemo ko Maitre Gatera Gashabana yafatanya na Maitre Buhuru mu kumwunganira yasabye umucamanza gutegeka polisi ikamuha amafaranga yo kwishyura ubwunganizi kuko ya mbere bamuhaye ngo yarashize. Ayo mafaranga asaba yagombye kuva mu kayabo ka igipolisi cyafatiriye kwa Rwigara. Umucamanza abajije Maitre Buhuru ibyo avuga atarageraho muri dosiye. Yasubije ko hari inyandiko mvugo z'ikirego ubushinjacyaha butaramuha ndetse n'amajwi y'ibiganiro baregwa bagiranye kuri telefone, kuko avuga ko ibyo ari ingenzi byabaye nyirabayazana y'ibirego. Umucamanza yategetse uyu munyamategeko kudasubiza inyuma urubanza kuko yafashe umwanzuro mu iburanisha riheruka ko nta kibazo cy'ibura rya dosiye kiriho. Maitre Buhuru ati nubwo mwagifasheho umwanzuro ntitwawishimiye kandi niba mwaranawufashe ntitubyibuka. Ubushinjacyaha bwahise bwikoma uyu munyamategeko ko ashaka kwinjira mu mizi y'urubanza rukiri ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, byatumye urukiko rw'iha iminota 30 mu mwiherero wo gusuzuma izi nzitizi ariko byatwaye amasaha kabakaba muri abiri. Yisunze ingingo z'amategeko, umucamanza yanzuye ko uburenganzira bwo kwiregura no kunganirwa mu mategeko arindahungabanywa igihe cyose. Yavuze ko urukiko rutagomba kubangamira uburenganzira bwa Adeline Rwigara, agomba kunganirwa na Maitre Gatera Gashabana, urubanza rukazaburanishwa ku munsi ukurikira byanze bikunze kuko rutagomba gukerererwa. Kucyo gutegeka igipolisi kigaha amafaranga umuryango wa Rwigara muyo cyafatiriye mu rugo rw'umucamanza yanzuye ko ari dosiye itarageze mu rukiko, bityo ko ntacyo yabivugaho. Mu iburanisha rya none icyumba cy'urukiko cyongeye kirakubita kiruzura umutekano urakazwa bikomeye, maze ababuza aho bahagarara naho bicara bagakurikiranira urubanza hanze y'icyumba cy'urukiko hifashishwa indangururamajwi. Nakwibutsa gusa ko abaregwa bose uko ari batatu bahurira ku cyaha cyo kugambirira guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Umunyapolitiki Diane Rwigara araregwa n'icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanyaga ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Komisiyo y'amatora yanzuye ko yasinyishijemo n'abapfuye. Hanze y'icyaha rusange, Adeline Rwigara anaregwa icyaha cyo gukurura amacakubiri. Ibyaha byose barabihakana bakavuga ko bishingiye kuri politiki. Birasa naho hari bishya mu matwi ya bamwe kumva mu byaha ubutabera bubakurikiranyeho hatarimo icyaha cyo kunyereza imisoro. Ni mu gihe ku itariki enye z'ukwezi kwa cyenda mu by'igipolisi cyashingiyeho cyinjira kwa Rwigara ku ngufu kubatwara, cyavuga ko mu byo cyashakaga kubahata ibibazo hariho n'icyaha cyo kunyereza imisoro bikekwa kwibarirwa muri miliyari 5 z'amafaranga. Iki ngo ni nacyo cyabaye intandaro kuba igipolisi cyarafatiriye akayabo k'amafaranga kwa Rwigara, ijwi rya Amerika itaramenya umubare wayo. Ku munsi yarahizagaho guverinoma nshya umukuru w'u Rwanda Paul Kagame nawe yabaye nk'ukomoza ku bivugwa ko uyu muryango wa Rwigara wanyereje imisoro, maze ashimangira ko bigomba gusobanuka. Aha bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Impuguke mu by'amategeko zirimo abarimu bo muri za kaminuza n'abagize imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bari mu nama yiga ku kibazo cy'uko u Rwanda rwivanye mu rukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu. Aba banyamategeko bavuga ko imyanzuro bakuramo bazayishyikiriza Leta y'u Rwanda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi ukorera mu Rwanda.
Ibibazo bigera kuri bitatu n'ibyizi impuguke mu by'amategeko zisuzuma mu nama yazihuje i Kigali. Icya mbere, aba bahanga barasuzuma niba icyemezo Leta y'u Rwanda yafashe cyo kwikura mu rukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu cyarubahirije amategeko. Izi mpuguke kandi ziranareba uburyo ibirego byari byaratanzwe muri uru rukiko mbere y'uko Leta y'u Rwanda irwikuramo bizakomeza kuburanishwa, ndetse no kureba uko ibindi birego byakiriwe nyuma bizagenda. Aba banyamategeko bateraniye mu nama i Kigali baranasuzuma neza ingingo z'amategeko zigenderwaho n'urwego rwandikirwa mu gihe igihugu runaka cyaba gishaka gusesa amasezerano. Tom Murisa ni impuguke mu by'amategeko akaba n'umuyobozi w'umuryango urengera uburenganzira bwa muntu mu karere k'ibiyaga bigari.
Kubera ko urukiko rwo ruravuga ruti twahaye u Rwanda umwaka umwe kugira ngo rube ruvuyemo, ariko u Rwanda rukavuga ruti ntabwo twigeze dutanga ikirego mu rukiko turusaba kuvamo. Ikirego twagitanze mu ishami ry'umuryango nyafurika, hanyuma Union Africaine yemerera u Rwanda iravuga iti nimuvemo. Ariko imaze kwemera u Rwanda ko ruvamo, urukiko rushingiye kuri uwo muryango ruravuga ruti siko bigenda, nitwe banyamategeko. Habaye kunyuranya hagati y'urukiko nyafurika na komisiyo ari ishinzwe inzego.
Minisitiri w'ubutabera w'u Rwanda Johnson Businge wari witabiriye inama yasobanuye zimwe mu mpamvu zatumye u Rwanda rwivana muri uru rukiko. Minisitiri yavuze ko impamvu u Rwanda rwivanye muri uru rukiko hari uko hari umugambi w'imiryango mpuzamahanga wari ugamije gushakisha abagereka ibyaha ku Rwanda. Businge yavuze ko nyuma y'umwaka u Rwanda rusinye ibirego bitanu byari byatanzwe nk'uko byari mu mushinga, ariko icyabatunguye ngo nuko byatanzwe na bamwe mu bashakishwaga n'ubutabera kubera ibyaha bakoze bya jenoside ati twemerera abantu gutanga ibirego mu rukiko ntabwo twatekerezaga kuzanamo ikibazo cy'amateka nk'abakekwaho ibyaha bya genocide bacitse ubutabera bakaba birirwa biruka ku isi. U Rwanda rwatangaje mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize ko rwivanye mu rukiko nyafurika ruharanira uburenganzira bwa muntu nubwo rwari rwasinye amasezerano yo kurwemeza mu kwezi kwa mbere kwa 2013. Iki cyemezo leta y'u Rwanda yafashe se ni nacyo kibereye imiryango itari ya leta. Tom Mulisa umuyobozi w'umuryango wa uburenganzira bwa muntu mu karere k'ibiyaga bigari.
Icyemezo cya societe civile n'icya leta bya bitandukanye hari ya miryango yahemukiwe na babantu bumve ngo babantu bagiye kuregana none basubirishamo za manza batsinzwe hagwe ibyo bintu leta yabona ko bisubiza imbere imbere ya miryango yahemukiwe.
Abanyamategeko basanzwe bakora ibikorwa byo kunganira abantu mu nkiko batangaje ku cyemezo cya leta bagifashe. Uyu ni Maître Christian Agaruka wo mu rugaga nyarwanda rw'ababuranira abandi.
Nubwo rero igihombo kirimo nuko igiye umuturage yumva yuko uburenganzira bwe butubajwe imbere mu gihugu akifashisha inkiko zo mu gihugu we nanyurwe n'icyo cyemezo icyo gihe rero nabwo agifite ubwo bubasha bwo kujya mbere y'urwo rukiko rwa Afurika ryereka uburenganzira bwanjye.
Mwebwe nk'abanyamategeko mwifuza ko leta yongera kwisubiraho cyangwa se mwifuza ko koko yava mu nkiko yabikoze?
Uramutse ubonye option ebyiri buri gihe barakarusha niba imbere mu gihugu ushoboye kuburana uburenganzira bwawe n'ushobora kubahirizwa ariko ufite amahirwe yo kujya ahandi mu rundi rwego buri gihe bari byiza. Urumva leta y'u Rwanda iramutse yisubiyeho ntabwo yaba ari kibi cyane, yaba ari ikintu cyiza kuko icyo gihe n'umuntu buri gihe cyose azaba yumva ko uburenganzira bwe butubahirizwa imbere mu gihugu inzego ziri imbere mu gihugu zidashobora kumurenganura yumve ko agifite ayandi mahirwe cyangwa posibilite yo gushyikiriza ikirego cye mbere y'uko urukiko bakabisuzuma.
Uru rukiko u Rwanda rwasezereye rwari rwatangiye kuburanisha Abanyarwanda bamwe ku ikubitiro rwari rwafite urubanza rwa Madame Ingabire Victoire wagejeje ikirego cye muri uru rukiko mu kwezi kwa cumi k'umwaka 2014. Urukiko rwari rwacyakiriye ariko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka hasigaye gusa iminsi itatu ngo urubanza rutangire kuburanishwa. U Rwanda rwambuye abaturage barwo ndetse n'imiryango yigenga uburenganzira bwo kuba bajyana leta muri uru rukiko. Ingabire yakatiwe gufunga imyaka 15 naziri ingengabitekerezo ya genocide gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gufatanya n'imitwe y'iterabwoba. Yaregaga leta y'u Rwanda avuga ko uburenganzira bwe bwahohotewe mu nkiko z'u Rwanda agasaba ko yarenganurwa akarekurwa. Urukiko rwo rwari rwemeje ko imanza zakiriwe u Rwanda rukiri muri aya masezerano zizakomeza kuburanishwa nubwo nta wamenye ko zizashyirwa mu bikorwa mu gihe zizaba zarangijwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urukiko rw'uburenganzira bwa muntu na rubanda rwa Afrika rwatanze umwanzuro ko u Rwanda rwahonyoye uburenganzira bwa Leo Mugesera mu mifungire ye mu Rwanda rumwima uburenganzira bwo kugira umwunganira mu mategeko no mu burenganzira bwe bwo kuvugana no gusurwa n'umuryango we. Mu kiganiro wagiranye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi, umwe mu bavoka ba Mugesera Maître Philippe La Rochelle arasobanura icyo biteze kuri icyo cyemezo.
Le Rwanda normalement doit répondre. Voyons voir, il avait deux semaines à partir du 28 septembre 2017.
Mu by'ukuri u Rwanda rutegetswe gusubiza. Urukiko rwarusabye kurubwira neza uko rugenda rukosora ibyo Mugesera arurega. Reka dutegereze turebe. Urukiko rwaruhaye ibyumweru bibiri uhereye ku munsi rwafatiyeho umwanzuro warwo ku itariki ya 28 y'ukwa cyenda gushize. Ese koko ruzasubiza cyangwa ruzasuzugura urukiko? Ese ruzitwaza ko rwasezeye mu rukiko rwa Afrika? Twibukiranye ariko ko Mugesera yatanze ikirego cye u Rwanda rutarava muri uru rukiko. Gusa rero ikindi kibazo ni uko urukiko rwa Afurika rudafite ubushobozi na buke bwo guhatira u Rwanda kurusubiza. Maître Philippe La Rochelle ati ibyo ni ukuri, niko bimeze mu nzego zose mpuzamahanga umuturage ashobora kuregera. Twavuga nka komite mpuzamahanga irwanya iyicarubozo cyangwa se komite mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu mu rwego rwa gisivile. Mu by'ukuri izo nzego ntacyo zishoboye ku gihugu cyigenga gifite ubusugire bwacyo. Nyamara rero ntitwirengagize ko ibyemezo byazo biduha uburyo bwo kubona neza uko igihugu cyubahiriza inshingano mpuzamahanga z'ibanze cyiyemeje, uburyo igihugu cyitwara mu rwego rwo kubahiriza uburenganzira bw'umuturage. Ni ukuvuga rero ko u Rwanda rugomba guhinyuza ibirego bitabarika by'uko rutubahiriza uburenganzira bw'ibanze bwa rubanda. Ntitwirengagize yuko gusuzugura ibyemezo by'urukiko bishobora kugira ingaruka mu rwego rwo kuvuga ngo ese koko u Rwanda rwubahiriza amategeko.
L'évaluation qu'on pourra faire dans le futur de du respect de la règle de droit dans ce pays.
Hagato twashatse kumenya cy'u Rwanda ruvuga kuri uru rubanza rwa Mugesera Leon n'urukiko rwa Afrika, ariko ministre w'ubutabera Johnson Businge ntiyitabye telefone ye igendanwa.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro ku magara y'abantu. Icyo uyu munsi twagiteguriwe na Oriane Itangishaka.
Mu Burundi n'ahandi ku isi, abantu batari bake bakeka ko igikorwa cy'umupsikologa, umuhinga avura ibijyanye n'inyifato, ari ukumviriza ibibazo by'abantu agatanga impanuro gusa. Nk'uko bivugwa n'abo muri kabine nibaruta mu Burundi, abantu babona rero yuko umuntu wari we wese iyo bikorera mugenzi we. Yamara, umuhinga akaba umupsikologa, mediatrice nibaruta, avuga ko umupsikologa afise ubuhinga budasanzwe bwo kuvura ibijyanye n'inyifato. Mbega umuhinga avura ibijyanye n'inyifato afasha gute, havura indwara izihe? Ni bimwe mu bibazo tugiye kwihweza mu kiganiro cyerekeye amagara y'abantu muri kano kanya. Muhawe ikaze mwese. Ibiro mpuzamakungu vyerekeye amagara y'abantu ku isi OMS bitangaza ko ugutinya gukumirwa mu kibano ni kimwe mu bintu bituma abantu batarondera gufashwa iyo bafise ibibazo bijanye n'inyifato canke ibibazo vyo mu mutwe. OMS ivuga kandi ko abantu bashika ku 180,000 ku isi biyahura buri mwaka bitewe n'indwara canke ibibazo bijanye n'inyifato canke ibibazo vy'ubuzima. Umuhinga akaba n'umupsikologe, mediatrice nibaruta, avuga ko umupsikologe afise ubuhinga budasanzwe bwo kuvura ibijanye n'inyifato, agasigura ko we n'abagenzi be bafise ubuhinga bwo kuvura butandukanye n'ubwo abandi baganga bakoresha. Aho ni mu gihe bo atamuti wo kunywa bakoresha mu kuvura. Tariki 12 z'ukwezi kwa 10, ibiro by'ubuvuzi bw'inyifato mu Burundi, kabine nibaruta, byatunganije ihuriro ryo guhanahana ivyumviro kubijanye naho umwuga wabize ibijanye n'inyifato ugeze mu Burundi n'uruhara rwabo mu mavuriro. Mediatrice Nibaruta ni wo mutumire wacu rero kuri uno munsi mu kiganiro cyerekeye amagara y'abantu, agerageze kuduha umuco kubijanye n'umwuga wabo n'ingene bafasha ababitura. Madame Nibaruta, ufasha ufata akanya gato cyane ugabanza ugasigura abatwumva bo bataratekera neza bimwe mu byo umupsikologa akora. Umupsikologa akora iki?
Umupsikologa cyangwa uwize ibijyanye n'inyifato ni umuntu yahariye ubuzima bwiwe gufasha abantu bafite ibibazo bitandukanye bijyanye n'ingene bamerewe mu mishaha yabo cyangwa bagwaye, kuko hari indwara zitaba zikeneye umuganga bagiye tumenyereye, ziba zikeneye kumvirizwa no gufatwa mu bundi buryo bwo kuvurwa atari bwo kunywa umuti. Umupsikologe rero cyangwa uwize ibijyanye n'inyifato afasha umuntu kurengera ibyo ari karacamo cyangwa mbere no gukinga, kuko hari igihe usanga bikenewe ko umuntu akinga atarindira ko ibibazo bishika cyangwa ngo bimurengere.
Ababitura none mu gihugu bakunze kuba bakeneye gufashwa mu bihe bibazo by'ubuzima cyane cyane.
Hari ibibazo biri rusange nk'ikibazo kiri nko mu muryango cyangwa kiri mu rugo cyangwa kiri ku muntu wenyine ubwiwe. Mugabo ibikunda kugaragara cyo tubona muri imyaka itanu tumaze turi ko turarangura ino mirimo nuko indwara iyo bita depression iza imbere y'ibindi abo twakira benshi usanga kenshi iyo ndwara y'uku ba imwe bita kabonge sindi nyano kivuga neza mbwawe ni muri iyo ntumbero ni uko nyano gisigura kumwe kumva umuntu ababaye kumva yo no kwiyahura kumva akumva isi umengo arayikoreye ugasanga ubuzima bwiwe byikoreye burabishe nibo benshi usanga bagwiriye mbwabo n'abayabaga kenshi na kenshi.
None abakuze n'abana ukuvura kuratandukanye biba bimeze gute nk'umupsikologe yafise umuntu akuze n'umwana, technique cyangwa ubuhinga buratandukanye?
Ni biravana umwana burya arafise ingene abugwa hariyo nibipimo sanga umugirira umuntu akuza atari byo umugirira kubera umwana misanzwe ntavuga byose kubera atabarakura hari ubundi buhinga umufasha kugira ngo ugire ibipimo urabe izo ngorana afise ariyo nk'ibi bita tese ya desin ya famiye cyangwa gucapa umuryango wiwe cyangwa kugira ari byo amafoto umwereka akakubwira ibyo abona n'ibindi bitandukanye nayo nze kubisigura cyane kubera afite turakanya koba gasonyi mugabo uburyo ufashe umwana n'uburyo ufashe umuntu akuze uratandukanye mugabo ntibutandukanye cyane.
Shuti mwari muduteze amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo kuri iyi saha nahakirangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi, shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Uwabishize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloise Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.